mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Milioneza nchuti, mwikume na tuko megani lovzi no mganya, mwisi ya chumi no munani juu ya Amerika, risamira ni Washington DC, mukirondi no mukinya Gwanda, mwikume na jowe diani na hazwe indongo ilgani lovzi no mganya.
Ankawa kori miti, wabugango ni miti kizungu, ama hinguri la vigira, chenshi haraharu guanya veni vizo vini. Icho shora kujianu kuchingira, abantu wafisi veni vizo huko, wachiri wato, watara komera, alihaba shora kubabu wanavuza.
Uyu ni Musenyeri Gabriel Baregensabe wo muri Ekleziya Katolika y'u Burundi asaba leta kuraba ingene yokingira abavuzi imiti kama kugira ngo ntibanigirwe mu menshi ni mu gihe hari impande zitemeranya kugwa ubuvuzi bwari bukwiye guhabwa ikibanza gikomeye mu gihugu cy'u Burundi turaza kubigaruka ko umuhandi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko rero imbere y'ivyo ndabemereye n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndababarira mbanze ndabwire muri make ko abagize akanama kwa ONU kadeje umutekano ku isi kuri no wa mbere bemeje atawuvuyemwo ibihano bishasha kuri Korea ya Ruguru vyateguwe na Leta Zunze za Amerika. Korea ya Ruguru rero muri bimwe yahaniwe yabujije gushora impuzu hanze kandi igabanirizwa ibitoro n'umwuka wa gaze yahora irangura hanze. Ivyo bihano byo kunshura ya munani kuri ico gihugu byashigikiwe n'u Burusiya hamwe n'u Bushinwa, ibihugu byari bisanzwe bizi ko ari basoma mbike ba Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru rero ifatiwe ibihano ubugira kandi kugerageza ibigwanisho vya nuclear byo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cenda. Leta ya Florida ngamwe leta zume za Amerika kuri no wa mbere yiriwe mu gusana sana ivyasambuwe n'igihuhusi Irma. Igihuhusi rero cakubuye aho caciye congera gisiga abanyagihugu baharugwa mu mamiliyoni batagira amatara, amabarabara atandukanye akaba yaraziviwe. Abategetsi bavuga ko cononye bike batari biteze uravye uko cavugwa nayo muri Cuba ku birometero 150 uva muri Florida. Ivyo nonekaye n'umurengera abantu bashika 10 bavuga ko bahasize ubuzima, ibitigiri bishika kuri 40 mu mazinga ya Karayibe aho caciye hose muri Florida. Gushika kuri no wa mbere rero abantu babiri nibo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye n'amasanganye yo mwibarabara mu gihe bari ko bagerageza guhunga. Abahinga batari bake mu byo gutegekaniriza kazoza bita assurance muri rurimi rw'Igifaransa bakavuga ko muri leta ya Florida ivyononekaye biharugwa hagati y'amamiliyari 200 na 60 z'amadolari y'Abanyamerika. Radio ya Amerika muratwumva gatanu kuri gatanu kuri 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubatwumva muri mu Rwanda twumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganira byacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi gikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi mu kambi ya Ndutari mu gihugu cya Tanzania kirabandanya. Kuri no wa kabiri hari uyundi mugwi wahungutse nyuma y'abari batahutse kwa kane w'indwi iheze. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana. Fidel mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Izo mpunzi zihungutse mu mugwi ugira kabiri zinjiriye hehe hama bakaba bangana gute?
Abo binjiriye bangana 220 binjiriye ku mupaka wa Gisuru na Mabamba ku ruhande kwa Tanzania. Bakaba bose bariko bararaba basubiramwo aho bashikiye baraba niyo baje bava bari mu Gisuru gushika ubuye. Bagizwe n'imiryango 76 abagabo 115 n'abakenyezi 105.
Fidele ku makuru y'ijuru ya Amerika yararanye nuko aho byari bitegekanije ko bashika 166 aribo bahunguka, ariko utubwiye ko bashika 202 aribo bahungutse. Ivyo hacho bubiziko?
nivyo ku uko byari biteguwe aterezwa kuza 466 ariko rero abo twagiye turavugana bavuga yuko muri rino joro nyene hariho benshi bavuye bahisha amakuru twaronsere bavuga yuko ari kubera babonye hari umugwi wabandi barundi bashika 300 barenga gato bari ko barakigwa nk'impunzi bashasha bituma rero abo bavuga gutaha babona yuko atakamaro ko gutaha mu gihe abandi bakiriko barahunga.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana, iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu hanyuma.
Murakoze.
Tuvere rero ngaho gisuru duce dukwitira gatonya mu ikambi ya Nduta mwumva yavuyemo abashika ku 200 na aho naho tukaba turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pia Claver, niyo nkuru arusha kurikiranira hagufi ibibazo by'impunzi biri Nduta. Claver amiriwe.
Yero neza byane ninazo.
Icuka cifashe gute muri impunzi z'abarundi zisigaye mu ikambi ya Nduta?
Uvuganye n'impunzi z'abarundi zisigaye Nduta muri Tanzania bakubwira ko icuka atari ciza kuko mu gatondo kuno munsi nyine mbere guherana nijoro hari impunzi ziva mu Burundi zakiriwe abo nabo bakagera bakabagera ku 331 bakiriwe baje bahunga mu Burundi bakabavuye mu mafite atandukanye yo nga muri Tanzania bari bakiriwemo nk'amafite agateganyo. Icuka rero bakaba bavuga abati none twahunguka kagute abandi bakiriko barahunga.
Nuko Pia Claver, niyo nkuru hambavu yabo rero umvise bariko barahunga usivye ko hari n'abandi bahungutse, hariho icuka cari cavuze hagati y'abasanzwe bari ngaho mikambi ya Nduta aho bamwe bavuga yuko badatahura bariko barahunguka abahunguka nabati ni dutahura impamvu namwe mushaka kuguma ngaho, uvyifashe gute hagati yo migwi ga Claver?
Kebibiri abariko barahunguka n'abadashaka guhunguka baterana amajambo mbiri cuka kikaba atari kiza. Abadashaka guhunguka bagiriza abo bariko barahunguka yuko ngo bashobora kuba bari baraguzwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura mu Burundi ngo bakabashaka kwerekana ko amahoro yagarutse, ariko abo nabo bariko barahunguka bakagira bati aba namba twebwe dushaka kuja gusubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro dusubire ku ima dusubire mu bikorwa bya minsi yose twubaka igihugu. Icyo cyo kambere kikaba cyanatumye mu minsi iheze mbere n'ikundwa iheze haturirwa n'inzu imwe y'udashaka guhunguka hapfuye abana babiri abandi bashika bane na nyina wabo barakomereka. Abo rero badashaka guhunguka bakaba bagirije abo bariko barahunguka niko bashaka gusiga badurumbanije umutekano.
Urakoze cyane gose Pia Claver. Urakoze cyane gose Pia Claver, niyo nkuru na wewe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Tumira mategato hamaduce tubandaniriza mu by'umutekano mu Burundi. Umutekano mu Burundi, abantu bane barishwe ku ruzi Gikoma muri komune Mutembuzi intara ya Bujumbura mu ijoro ryakeye. Abo bishwe rero bari mu mugwi w'abantu 8 bariko barakora inzoga ya kanyanga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wirika neza ariko aca ijya nino ino nkuru. Eloge mwiriwe. Tumva ko ari bane baraye bishwe ariko karanga muntu kabo kamenyekanye bari bande?
Ego novuga n'umwidondoro wabo ahubwo asikaranga muntu kabo umwidondoro wabo wamenyekanye. Abo bantu ni ukuvuga bose baba muri quartier yitwa Buhinyuza muri zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Hanyuma umwe muri bo yari umupfakazi afite abana babiri, akaba asize abana babiri umwe w'imyaka 10 twose n'utwana tw'udukobwa akandi nako kagara afite imyaka 5 n'igice. Uwo mupfakazi akaba yapfanye rero n'undi mwana yaje kumuramutsa wa mwene wabo, umwana yiga mu mashure y'intango yemanutse aje kurondera makaye. Iruhande yabo mu muryango umwe rero hapfuye n'abandi bagabo babiri nabo nyine basanzwe babana mu rundi rupangu. Hacakomereka rero abantu babiri harimwo umupfasoni wa nyene rupangu babamwo hamwe na muramuwe, no kuvuga mwene wabo na nyene rupangu.
Urakoze cyane gose Eloge. Abashoboye gukora iryo barabo babamenyekanye igipolisi cy'u Burundi hari cyo kiravuga kuri iyo nkuru y'umubabaro?
Abantu bakoze ubwicanyi ntibamenyekana, igipolisi kivuga ko ari abagizi ba nabi. Ariko akababaro cyane cyane mu bantu twasanze babanye no miryango bagira bati naho bari twakora inzoga itemewe n'amategeko ntaba abantu bari bakwiye kujyanwa mu butungane bari bakwiye guca bicwa mbere no mu gipolisi nibyo bavuga bagasaba abantu yuko babonye abantu bagira amakosa sukwihanira ubajyana mu butungane umuvugizi cyagacu umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza kwavuganye yanongeye kati abantu bamenye ko mu Burundi igihano cyo gupfa cyavuyeho mu bihano mu mategeko
banabyaha y'u Burundi. Urakoze cyane gose Roger Rikanezi iyo nkuru nawe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze na
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ubunaho ni kakanya duha abanyedini habari mu mashengero atandukanye kugira ngo bagire ico bavuga ku bintu usanga mu kibano ivyo usanga bivugwa ijya nino uno munsi rero bakagaruka abo twatumiye ku vyerekeye ubuvuzi kama mu gihugu c'u Burundi reko mu nyamakuru wacu Bujumbura Diane Ndonse abanza twakirire abo bari kumwe hama baduge kiyago.
Ego Diane nkuko mubivuze dutangura twakira abatumire bo muri kino kiganiro duhereye kuri Musenyeri Barege Nsabe Gabriel abo muri Kiliziya Katolika kuri Cathedrale Regina Mundi turabaramukije
na mahoro neza.
Turakiriye kandi na Gahungu Jean Baptiste Batazira Jango arongoye ishyirahamwe ry'abavuzi imiti kama mu Burundi Agetrabu namwebwe turabaramukije.
Aramutse.
Twakire na Karide Kinyana Jeanette afise ishyirahamwe gishinze kugwanya indwara ya malaria hakoreshejwe imiti kama hamwe n'iterambere muri rusangi asesi namwebwe turabarira mu kije Jeanette.
Ndabara mu kije nanje.
Twibutse abaduteza amatwi ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga ku kibanza abarongo ya mashengero hamwe n'amadini baha ubuvuzi bw'imiti kama. Reka duhere kuri Musenyeri Barege Nsabe Gabriel mbega ubuvuzi bw'imiti kama mwebwe nk'abari muri Ekleziya Katolika ubuvuzi bw'imiti kama mwebwe mubwakira gute?
Jewe ntabesha icyo kibazo ntigikunda kubazwa no kuvugwa. Icyo nashobora kuvuga ni ibyo jewe mpora nibonera kumbure cyane nkumva kuva nkiri muto n'ubu ndi umusaseridoti onda umazemo n'imyaka itari mike imyaka 44 si mike. Ibyo mbona ubwa mbere nuko ubu ukuvuza imiti kama imiti bita imiti y'ikirundi ahine mu Burundi bigirwa mugabo ibigirwa icese si cyane ariko ibyo nabonye kera je ngira umwana nuko ababyeyi bari bafise imiti yo kuvuza ibibondo byabo cyanje abafise inka iwacu twari dufise inka bararondira imiti imiti kama imiti y'ikirundi ese nari rwigire mbona baje kurondira imiti yo kwa muganga w'ikizungu muri ico gihe n'ivyari bwawe ku miti y'ibikoko imiti y'ibitungwa. Ubu rero ico nzi nuko hari muri Ekleziya Katolika ariko si gikorwa no vuga ngo ni cya Ekleziya Katolika ni gikorwa cy'ababikira nibo batanguye hari ababikira bene Teresia yatanguranywe n'umubikira yarazi kuvura rwose akoresheje imiti y'ikirundi mu bikira yitwa Clara yakorera mu bukeye undi buka ko namubonye nari nkiri muto
yari umurundi kazi
rwose naramubonye nkiri sinzi ngira nari nk'u seminari ageze hagati ndiko nditegura gusa seredote ndarona ko ari umuntu afise ijisho arabye umuntu yacabonye indwara afise kandi bavuga ko n'imiti yatanga yari imiti myiza yabafasha cyane naho iruhande hari ivuriro ry'imiti y'ikizungu. Uwo mubikira yahavuye asubirirwa n'abandi ubu umenga ngaha kuri hafi ya Saint Michel hari ivuriro ry'iyo miti ubwa uwa mbere yabitanguje yari uwo ariko yagumye mu bukeye abahavuye bamukurikira bahavuye baza hafi ini Bujumbura. Hariho n'umusaseridoti nzi yitwa Leopold akorera ibuta ibururi nawe nyene aravuza iyo miti yarigeze kumbwira ingene vyaje kuva kuri yayiratswe nabi wabo bahora bavuza imiti y'ikirundi nico cyane
cyane ukwemera kwanyu rero bisigura yuko nimba ababikira n'abapatiri nabo babikoreramo ni kuvuga yuko mukwemera kwa Ekleziya Katolika nawe yemera ubuvuzi bw'imiti kama
Ekleziya icishinzwe ubwa mbere no kurondera urukiza rw'abantu urwo rukiza umuntu wese no kuvuga habaye indwara irashobora gukizwa n'imiti iyariyo yose aho rero yaba yitwita ngo ni imiti y'ikizungu nayo nyene yavuye mu biti bisanzwe cyanje ubu buvuzi kama bw'ini wacu butaranatera imbere cyane ibyo rero nimbira ekleziya ntivyanga
yego kangu Jean Baptiste mwebwe murongoye ishira hamwe ry'abavuze imiti kama mbega ikibanza mwebwe mufise hano mu Burundi mubona gikwiye nubwo bitwi yuko ahaba mu ntwaro canke mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu musanzwe bwemera ubwo buvuze
ebwe turashima intambwe bigezeko kuko kera ibemera yuko umuvuzi imiti kama akore urubanza muri ekleziya ariko ubu uragenda umwana ukamubatirisha ukuri kwami uragira ubugeni bakaguhezagira wabura n'umuntu bakamuhezagira nta ndambami dufise muri ekleziya mugabo araho gacamo nk'umupatiri umwumwe ukumva aracafuza imiti kama muni muje ku miti kama ni muje kwa muganga karacamo umwumwe si bose umva barundi hari nyigisha umukoroni igiyaza gukoroniza abarundi yinji yavuga yuko imiti ikiri wundi ari bya shetani niba bijeko urumva ijya nyigisho rero harabo yinji nabitinji
muravuze yuko hari gihe harimo abacamo abapatiri cyangwa abarongo ya masengero bo mu yandi madini mbega mwibaza ko biva kuki
niyo bibiri cyo biva ko hari nyigisho umukoroni yinji yigisha kera zijya nyigisho rero abaporoti barazigira ko cyane ekleziya yacu ntangorane nini
ego biravugwa yuko ubwo hanini barabita ko mushaka kuba muri abapfumu hari ababazi nk'abapfumu bavuga ko babonye kandi bashaka kuba batabonye harimo nabateranya abantu mu kibano harimo nabatanga uburozi muri iryo shyira hamwe ryanyu nyene ry'abavuzi imiti kama ubwo ntibyo bariva kuri icyo gituma bashaka kuba biyamiriza
ivyo nkuko bivuze bari kone bari kutana hariho abafitirize hariho abafumu hakaba nabavuze imiti kama novuga abagira ibuka
ndeka mushira mu ryanyu barimo iyo mico yose irimo
asha nuko bigoye kubagendura ntamwe ngo buri satu bidahizwe barimo barimo mugabo wewe twamenye kwagira ibintu byo guteranya abantu ritumwa carte turayimwima
ego reka tuhijambo Jeanette Karire Kinyana we asanzwe yaravyize mu ishure Jeanette mubona yuko ibintu by'ubuvuzi bw'imiti kama bishobora kugira icyo bifashije mu magara y'abantu mwavuze kwishyira mu ryanyu igitayitera mbere
ibyo byose biva mu bushakashatsi kandi jewe mu kubimenya nta sogokuru canke nyokuru yabindaze cyane nta muntu tubana nawo nabikuye n'ubushakashatsi ni muri kaminuza kandi muri kaminuza ya yo muri Canada zo muri Canada kubera iki iterambere rirama riva kuvyo dufise kubidukikije kuvyo Imana yaremye ubwa mbere nibwo butunzi dufise butavuye kuvyo abantu baheza ngo bahingure mugabo babihingura bivuye kuvyo kubidukikije ivyo bidukikije rero bikaba biri bishobora kuba imfungurwa nkuko byanditswe muri Bibiliya kandi bishobora kutubera n'imiti n'ubushakashatsi n'imiti y'ikizungu bayiga babanje kwiga ibidukikije bimwe mu bidukikije hanyuma bagaca bahinguramwo bakigana iby'Imana yaremye bigaca bitanga imiti y'ikizungu nk'uko babivuze abazungu baraje baratwigisha yuko aribo bafise ubumenyi twebwe ataco dufise barabidushira mu mutwe tugendera kuri icyo reka na ekleziya iribagira ibintu byinshi byanditswe muri Bibiliya Imana yatweretse murazi yuko kuva na kera narindi kuva mu
ekleziya mushatse kuvuga ekleziya katolika canke amasengero yose yo mu Burundi
njewe ndumukirisu wo muri Eglise Catholique urumva mvuga ibyo Eglise ibya abakatolika kubera nibyo nzi
kuko ngira abandi babitaye kure bo bongo babikira n'abapatiri barabikoreramo
ubu mugabo nibo ubwa mbere uravye histoire uravye kahise urabona yuko abazungu badukoronije bakoreye baje batwigisha iyo mana rero bayitwigishije nkuko bayibona nkuko bashaka nk'umukoroni ayitwigisha ubu rero kubera ubumenyi na sagesse Imana itanga kuri bose ndibaze yuko uko ekleziya katolika yari yifashe bwa mbere kubyerekeye ibidukikije no kubyerekeye imiti kama siko bimeze ubu murazi ko na papa aheruka kwandika ndibaza ko ari papa ubu uni cyangwa Jean Paul II encyclique sur l'environnement
n'ubu
yanditse
Francisco
Laudato Si ego yanditse yuko dutegerezwa gukingira ibidukikije kubera ego birakenewe yuko Eglise Gatolika yigisha cyane kandi maze gukora n'abapadiri bashaka yuko tumurikira dutange inyigisho zimurikira abakristo kugira ntibakurikira ibya Shetani kubera ibidukikije birashaka kuba ari byiza akaba ariho n'ababihumanya bakabivugira kwa majambo kandi bisanzwe bihezagiye ibyo biriho nico gituma hari abapadiri nko mu padiri w'igiheta ya duhamagaye iminsi tugakorana cyane kugira twerekane yuko ibyo tukukora mu bidukikije si by'ikirundi gusa si imiti y'ikirundi n'ahandi niko bimena n'ahandi barabikoresha hanyuma ntibatwagwe n'ababahenda cyangwa ngo batware mu bintu bya Shetani nyene
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ikiganiro kirabandanya rubahani ni mwavuze ko Ekeleziya Katolika irikiragerageza kumva ibyaje n'umvuzi bw'ibinti kama no kubushigikira mbega none abarundi n'abantu umuce munini w'abarundi nka bose bari mu masengero bose barasenga hari abasengera mu Bayisilamu hari abasengera mu masengero y'abaporoti abo bita abaporoti abo bose ntibakeneye ubumenyi cyane nta ntambamye bobo na ntoyi ihari
twebwe mu bo dukorana
hari habo twavuganye mu ntara zitandukanye bavuga yuko bafite izo ntambamye muri ubwo buvuzi bw'imiti
urabona ababitwa ngo nabakizwa bo rero baje bashaka kwigira abavuzi bavuga ko bakoresha amasengesho mugabo ugasanga mu nyuma baratanze amavuta ugenda wishige baratanze amavuta ngo ugende unywe mu kigo bakavuga umuntu ngo baramusengeye mu nyuma bagaca baducafura abakizwa icyo kindo nibikemuke bakora kwawo natu tukora kwacu
yego musenyeri barege sawe ngafite cyangwa ngomba kubivuga ko
je nagomba kugaruka gatoyi kuri bimwe tuganiriye dusubiye mu kahise bavuze iby'abakoloni kubgakuri twobishira kuba missionari abamissionari baje ini wacu bara abapatiri bita abapatiri bera nibo ba mbere bahashitse
batangwe kuzana ijambo ry'Imana
bazanye ijambo ry'Imana baza ari abantu b'igihe cabo ntari iburaya kuko iburaya naho nyine nabantu nkatwebwe burya abazungu burya abantu turasa mu ntango abo nabo nyine bari bakuriye muri ivyo bagira bati iyo miti y'ivyizakatsi ntacimaze ariko barayikoresha n'ubarayikoresha muri cyo gihe rero hari aho bagira bati ibyo ni bibi na cane cane hari ico bavuze ngaha cerekeye ibyaba sinzi ko novuga ko ari iby'abapfumu abapfumu ngira bari kubiri hariho abatangira imiti y'ukuri n'abandi bagira ibivyo kuragura ukuragura nako nyene n'ukubitegera kumbure kubuhinga kuko bari abantu rero bafisi yongabirano y'ukubona ibintu
hari kindi cy'abarundi bafise byuguhisha ugahisha ngo uyu muti ntuvuga cyanke ntubwira umuntu cyanke ngo uwo uhaye arinda kuguha amahera kugira ibintu bitumvikana ibyo rero ni bibi kubera iyapfuye arabipfana kandi n'abamukurikira ntibazobimenya ibyo rero ngaha nko muri asese ibyo dukora tubyanditse kuri kupa kuri etikete cyanke turavuga tuti mu Kirundi iyo tuzi izina y'ikirundi kwa byinshi tubizi mu Gifaransa cyangwa mu mazina y'ubushakashatsi tukavuga tuti numugombe kandi uvuruku unyi ufata gutya na gutya cyangwa ufata nk'ingaburo gutya na gutya
bifasha ku muntu awuguza ashobora kuja gusiba kwisoromera icyo
none tutabahimirije ngo bawumenye babikoreshe bawurime nabije bidukikije bizohona tutabirimye murumva biteza ko yuko tubyigisha n'abaruka
ndangu Jean Baptiste mwebwe musekira irishira hamwe y'abavuzi imiti kama muri taho ibyo byukumenyesha iyo miti mukoresha mukayibwira abo muvura nabo kugira ngo bagerageze kubungabunga iyo miti n'izo zimangane canke nabo bashobore kuyikora ko bayikanyire bashobore kwina
emwe aho nanga kubesha twebwe tubaha arifu tukaba hari amazi kuko twararabye turabona hamwe twagenda turababarira hari uwo bigira nabi ugasanga biramwishe ejo bundi hari abafashe umuti bitwa batimuruki batawuzi abantu barahara abandi barapfa baracibwamo kubera bumvise ku radio ati uravura yari bimenye cyo kubabarira turabyanga utuma umu ati urafatuka
kubera mwe murafise nyene mu buhingo
aragafu urafatuka tuyiko uko ari uko mwingomo urafatuka ariko kugira tubabwire kugenda wironderere eka
ubwo nibaza ko ari cyo gituma bita abafyitirizi abafumu bashobora kuca babivangamo kubera yuko byose mengo bikorerwa mu gifungo
yego kubera ubwira uvuga imiti ku radio hari uca agenda akabyama ugasanga afashe byinshi biramuhitanye
reka dujya mu
mesengeri nagomba kuvuga yenyimvira ko kuyinuma si byiza ariko nukumenya ko abantu badafise ubuhinga kumwe ibyo rero ngira abashakashatsi nkaba Jeanette n'abandi bwo kuye kuba benshi bakabitora bakabishira mu bintu byanditswe hanyuma bakagira ubwo bushakashatsi bavuze ibi biti biriko birahera muri kino gihugu cacu hariyo benshi batazi ko turiko turatakaza ibintu byinshi yemvuka hafi y'ikibira ndazi ngene ukibira kimeze ntakikiriho cyarahonye imiti myinshi yava mu kibira kera
ego Jean-Baptiste Gahungu mwarimu avuze mwebwe muti nubwo hari igisata kiba kibajejwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muravuga ati harimo gahaze ku kibanza babaha kandi hariho no kuba iyo miti hariho namwe kuba mutayivuga musenyeri baregesa bakavuga ati ibyo bavyiza mwishitse ahabona n'abantu bakayimenya bikareka gukorerwa mu gifuri izo ngorane zose mwe mubona zikwiye gutorerwa kugira ngo ubwo buvuze butere imbere
twaravuze mu maseminere kirimo buvuze azana umuti wiwe awushire ngavuga ati umuti uvura ibi twararindire ko badutuma ko turabura turarindira n'ubu amukire oporo ariyo yabahaye muri kaminuza ngo basuzume imyaka ibaye 10 ntibaramwinyishu none uzotegura ibintu bica ngaho bikagumaho bikaborera urongo inyishu twarabivuze kenshi turacoka turanuma muga bitegeko yemera imiti kama numukuru y'igihugu yaramaze kushyira ku mukono n'ivyegera byo bibi igitabo cyarasohotse kiri biremewe simbona igituma rero bataduteza imbere
hayo ni kibazo cavuze ko ari mu masengero hasanzwe hariho iyo ngorane mwebwe muho muvuga kwikiga
bo hari ico Baptiste yavuze avuga aba bagira bati abantu nta kunywa imiti iyi miti ikizungu canje iyo miti kama umuntu arwaye batuzo musengera birakwiye hariho narumvise ko hari ababigira ku bwa kuri sinimvira ko ivyo ari ivyidini ugusengera umuntu aka arwaye akakira ivyo ndavyemera ariko ni Imana yaduhaye ubwenge iragira iti wewe naguhaye ubwenge bwo gutora imiti kugira ngo ufashe abandi Imana iraca no ku bantu kugira ngo ukize abantu
Ego teko tutera turangiza ikiganiro mwebwe muvuga yuko rero muti hoko gwiki kugira ngo ubwo buvuzi bw'imiti kama bushobore gutezwa imbere
kuri jewe no shima abantu baba benshi nkaba kabaji net bakoresha ubuhinga bize bushasha n'abakera bakabafasha kugira ngo bamenye ibintu n'ibindi hanyuma bahingure ibifasha abantu no kubwira ko ibyonzi no mu bihugu byiswe ko byateye imbere ubu bariko baragaruka cyane cyane ku miti beniyo kama kuko iyi miti hinguwe ku buhinga bakoresha shimi bakoresha iki baramaze kubona ingaruka mbi iyo baronse imiti beniyo rero nogira ndi yegereye cyane kama barahimbarwa ibi bya ecology byo bita bio kuko ntangaruka bibaheza ngo biza nini wacu rero togira tuti turafise itunga itwagira ngo kera byarabimeze gutya ibya kera twobireka tugafata ibishasha ingo ibiriho ibyo dushobora tubiteze imbere no kumenya ko kumbure hashobora kuba abantu babirwanya nk'abakora imiti bavuga ngo ni imiti y'ikizungu amahingurira bigira kenshi hararwanya bene ibyo bintu kuko urumva iyo miti baca batakaza iby'amahera aho rero no kubimenya umuntu agakingira bamwe nabandi mwakagira ati jewe ibyo wanje bizokingirwa n'uwundi agakingirwa n'ivyo cande cane umuntu yoshira imbere nka leta ico yoshora kugira ngo ukingira abantu bafise bene ivyo kuko bakiri bato batarakomera ari abashobora kubabura bose
Jeanette mwebwe mwavuze yuko ubwo buvuzi bw'imiti kama ko guteza imbere kandi bukakorerwa ku mugaragaro mwebwe muvuga muti namwe hakwiye gukorwa iki kugira ngo
nuko nchuti bakunze mudutunge kuri kino kiganiro tudashoboye gusozera ariko tukemera kuzogisozera kwa kabiri uza makoze mwe mwatwumviriza yakoze no sans kimenya ari mu buhinga bw'ivyuma Diane nahazwe nawe mwari kumwe kuri micro tuzosubire ejo naho twatanguriye muranirwe mu banyu.